intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kazi mu kiganiro ndafise ijambo cyo kuri Radio Inzamba agateka kawe. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uwa 20 ruheshi yaramaze imyaka 6 ashikiriye ubutegetsi. Nivyo yari yemereye abarundi muri ruheshi 2020 yimuka ku butegetsi, nuko umufuko wose ugira amahera, umuntu wose ukaronka icyo ufungura. None muri iyi myaka 6 yoba yaranguriye igihugu ivyo yemeye. Ibyo ni byo tuzakurabira hamwe n'ugwaruka bari muri kiganiro. Muri komushikirizwa na Francine Kanyange.
Dafise ijambo.
Mu gisabisho cyatunganyijwe imuhinga mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 6 amaze ku butegetsi, Evariste Ndayishimiye yarerekanye intambwe yashikanye ko u Burundi na cyane cyane mu bijyanye n'ubutunzi.
Kurwanya inzara twabihagurukiye duce mu makoperative. Ubu ndabona yuko umwimbu uri kuraduga n'ikimenyamenya, nuko hari imyidogo yuko tutabaguriye umwimbu. Hari ibindi bijyanye n'ubutunganya itunga ry'u Burundi. Abarundi mwaravuye hasi murakora gushikaho abarundi n'imiburiburi igihugu kiguma gihagaze neza. Nico gituma mu bibazo bijyanye n'ubutunzi abantu benshi bazi uko bigira ingaruka uwo mwaka nyene. Ibibazo by'ubutunzi bigira ingaruka n'imiburiburi inyuma y'imyaka 5. Uno munsi dufise akanyamuneza kubona n'ishyirahamwe kitayigega cy'isi yose FMI riheruka gutanga icyegeranyo rivuga yuko u Burundi twagize intambwe irengeye n'urugero. Ubu twaratunganije ikoreshwa ry'amahera y'igihugu. Ubu namwe bahora banyonyonora kugira bishobore, naho ifuka atawumenye yica, imyobo yose twarayugaye.
Ugaruka bobo babibona uko Evariste Ndayishimiye abishikiriza mu kanya bumviriza ibyo bagona.
Ivyo ukora turabibona, ivyo uvuga turavyumva, hari ivyo ukora ukaba wihinyuza, hari n'ivyo uvuga vyo biga
ducumuye. Atos ari mu Burundi ati bimaze iyi myaka biba ku Barundi birateye ikigongwe n'umubabaro
ufatiye ku barimyi. Abarimyi bararima bakagenda gutanga amahera y'utufaranga twabo, usanga bagurishije nk'inkoko canke igitungwa baba bafise kugira ngo baronke umwavu baje gufumbira ibiterwa. Atanze amahera yiwe ngo azoronke umwavu, awuronkere igihe umwavu ntawuronke, niya uronse akawuronka igihe cyararenganye. Gutyo urumva umwimbu ucigira ingorane bijyanye mu bijyanye n'abadandaji. Niyo myaka mbonye imyidogo itahera canke ugabanuke ku bijyanye n'amahera y'agaciro amadolari. Imyidogo ikaba ari myinshi mu badandaji. Ibyo ntibyijyana, kuba imyaka iraheze imyidogo ari myinshi ku ruhande rw'abiyunguruza, kubera igitoro cyarabuze kibuze abafise udufaranga twabo, abafise amamodokari bakibaduza ibiciro byo kwiyunguruza. Niyo myaka mbonye by'ukuri hariho akajagari mu mpande zose. Ugiye mu ruganda rwa Bralirwa, ikiyeri ubu aho kigeze henshi kigurisha 5,000. Ni ingorane by'ukuri zidasanzwe. Ugiye ku isukari irabura hamwe ubu tumenyera ko tuyitegereza kuyigura 10,000 cyangwa 9,000 aho woroherejwe. Ku ruhande rw'iwanjye by'ukuri n'akajagari kabisa kadasanzwe. Nta na kimwe n'ukuri noshima, nta politike y'amabarabara ibaho ihari. Kamwe gatonya noshima ni ingingo ya leta yavuze ngo tukioski twubatswe hagati y'intambwe 6 uvuye ku ibarabara dusamburwe. Ni mitende haragutse kuko umuntu araca ahantu hagaca ikinga cyangwa imoto ugasanga arorohewe mu kugenda. Ikindi ngaya cyane gusumba mbere washaka ibindi byose ndabira ngo abenegihugu bagire batave ku maparcelle yabo yashikamye barabara bahatave bahashyira isima none umwenegihugu ariko arahangayika arondera amahera y'isukari ariko arahangayika ngo abanyeshuri ngo bige ku buntu abanyeshuri na gasaki saki uri amahera y'urutavana ko ngo uriko ngo uratanga amahera ngo ajya ku ishuri data ngo bagure ngo amarovinateri ukiyumvira none umwenegihugu ni watanga amahera yo kujya kugura orovinateri akoresha umwigisha ibi bintu n'ikibazo kabisa
atose arerekana kandi ahabona aho kusogwa
cyane abasaba abo bandi bakazana igitoro igisaka cya premi umuntu aragenda kuva ridisha agatanga ibihumbi byiwe muri Bangkok ibihumbi ijana ukazorindira nk'ubu jyewe imyaka ibiri n'amezi hafi atanu arenga nayavalidishije uko ndongera perimi umuntu akarondera pasoro agatanga amahera yiwe ibihumbi magana atatu ubundi agatanga ibirenga amiliyoni imwe n'atatu nambare miliyoni ugasanga arayironse wa wundi yatanze ibihumbi magana atatu akadorindira perimi nayavalidishije igihe kirahaciye ntibakubwira ngo nyabuna bizogenda uku bizoboneka uku by'ukuri ni ikibazo bakarabamwe ibyo bisata bakavugurura umuntu akagenda akadepoza ibyo ibikenewe kubera bayatanze amafaranga kiwe bakamuha icyo yakeneye kuko n'urudandazo ikibazo cy'igitoro bakabitorera inyishu hanyuma ibyo bisata bya premie bibiri byo gutanga impushya zo kugendesha imodoka n'impushya zo kuza urugendo bakabiraba biza bakabivugurura kuko umuntu iyo atanze amafaranga yiwe aba ashaka kuroha byategereza mbere ko umuntu agatanga amafaranga yiwe bakakagenda atwaye igitabo ntasi kumwuzuriza ngo utabisabwe icyo kandi umuntu guzunguruka hariya komisiyo yiturire nta n'icyo nakenguruka
neto ari mu Bubiligi avuga ko atacyakozwe ko kandi Evariste Ndayishimiye amaze no kubyerekana mu majambo amaze gushikiriza
bose dukuri imyaka itandatu nyakubahwa perezida wa repubulika nta kinete mbona ubutegetsi bwakoze kwe bwarasahuye igihugu bwarakibye urukombe amazi yego none abanyeshamakuru kubyateganza gukora kwari ukuzana ibitoro abantu bakaronka ingene bashobora kwiyunguruza kwari kuzana amahera y'agaciro abantu bagashobora kujya kurangura hanze ibintu bikazimbuka kwari ugwifumbira abanyagihugu none abanyagihugu n'amahera batanze hariho ngo n'abakide karambe amahera yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu kwari ujya guteza imbere impande zose kwari guhungura impunzi zahunze none yenda kubamenyesha amakuru atari abantu tuguma twumva ariko baricwa inzara ivuze ubuhuha mu banyagihugu batandukanye keretse we wenyine yari yagahaga ntacyo yine nayo ndavuga ati nimubyironderere ukuri ibyo ntacyo mbona ko yari yakoze ntacyo mbona nawe nyine yarabyivugiye mu rundi yavuze ati muri iyi myaka itandatu nta na kimwe njya abona ko mbere niho yigeze kuvuga ngo iyo hatubakwa ngo ujye sitade Intwari ngo nta kintu yakorekanye yakoze by'ukuri nibyo ntabeshe nta kintu na kimwe yakoze yarasahuye yakingikiwe abasahura yarishe nibyo byonyine mbona yakoze mu gihugu cyokosorwa n'uko sisiteme esenibesibede yohava yose kuva ku mukuru w'umutumba gusa ku mukuru w'igihugu nicyo cyokosorwa neza hanyuma akajya abantu bafite umugambi wo guteza imbere igihugu atari abantu bo kugisahura muri make rero ibyo cyo noterera iyi myaka itandatu yabaye impfagusa ni imyaka igihugu ushatse inyuma ni imyaka turonkene dushobora gusigura abantu bahagorewe abantu banyurujwe abantu bishwe n'inzara ni urudobi ruhetse akadendereza
nesana ari mu Burundi atahubwo aho gutera intambwe Uburundi bwaranzwe n'ingorane mu by'ubutunzi
yewe nk'ugaruka nukuri kuri iyi ntwari Ndayishimiye iyi myaka itandatu atwaye nta na kimwe yamariye Abarundi yaje gutwara igihugu kicakibamo kimera nk'igihugu gifite umuvumo ibintu byose byaradutse ibintu byose byarabutse yaba akarorero igitoro ntitugira namba isukari yaradutse amazi yo gupanga yaradutse ibintu byose kuri iyi ntwari Ndayishimiye nta na kimwe nk'ukuri kitadutse muri iki gihugu ahanye amabisi kikironka amabisi afunguruza mu gisagara cya Bujumbura abaduga mu gihugu hagati amatike yo kurira ko amamodoka baduga na ruguru yaraduze bimwe biteye ubwoba aho ntituvuga ibintu by'ibifungurwa ibintu byose byaradoze nukuri kendaze n'uyu mugambo we wese nje gifite n'icyo atuma iyi ni igihugu nukuri barakwiye kuraba yuko bava ku butegetsi bakabisa abandi babishoboye bakabisa abandi babishoboye kubera urabona ibintu byose byarabananiye ngaho baguma bitatira kandi bari kubicisha abanyagihugu inzara ndashimiye araba abandi babishoboye kujya ku butegetsi uyu mugambo wese nje gifite nawe nyine byarawunaniye kujya ku butegetsi atari injyane gusa ijyanisha abarundi atari amacakubiri bazanye mu gihugu nta terambere n'imwe ariko baratuzanira ibyo bituma umuti nuko zengere defitete nubu ndashimiye ivariste wabo bava ku butegetsi nta wundi muti uhari
porter ari mu Burundi abona ko atavye abarundi boshima ku vyakozwe muri iyi myaka itandatu
kudukuri umuntu asubiye inyuma gato ukuntu yarahiye imyaka itandatu amaze ku butegetsi ku by'ukuri iyo nkugaruka nta kintu na kimwe noza gushima uwoza gushima ni uko ni muri ya miryango yiwe babandi bapfukamye mu gihugu kakagwi kakagukaro nk'ibitora abandi babibuze kakagukadutunda ku mabisi ngo ababa n'ibibazo dufise kakagwi ubona ko byose babifatiye mu ntoki haba mu bisate bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu haba mu buzi butandukanye n'abo bakagwi nyine kagupfukamye mu nzu ubu ngiye tukuri nk'urwaruka hahinyanzwe amategeko y'ibyiza shingiro hahinyanzwe byinshi kumenya ibisanzwe urabye iyo umuntu yivuze ukuntu yivuze ukuntu afungura mu gihugu cy'u Burundi muri iyo myaka yose nta kintu na kimwe byo nk'urwaruka noza kumushimira ngo namuhaye gice nta na kimwe kuko abacu baranyurujwe barabuze abacu babuze irengero n'ubu tutazi irengero ryabo tutahandi ngo turire tuganduke rero n'umubabaro ntangere n'umubabaro ntangere amakuru asubira ngo niyo bashyize nk'umukandida w'umudepite bavuga ko atacyari bwakore n'umushinga nawe mu rugo amaze imyaka itandatu mu rugo atahayigeze atarashikana umuryango byazamwanye
Shewe nibuka iminsi waza Nkiri muto cyane uza kwiyamamaza Wazutwemerera byiza gusa
Ikiganiro ni ndafise ijambo Bilal ari muri Zambia yerekana ko n'ivyahuha byahuhutse uravye ko igihugu cyari cyifashe imbere yuko Evariste Ndayishimiye ashika ku butegetsi
yaranguye kubyashikanye ku Burundi n'Abarundi cewe ingene kaca gutanga ntabyo mbona ntabye ku Burundi bwafi inyuma rwose muri imyaka itandatu haba mu burimyi haba mu bworozi haba mu budandaji mu nzego zose z'igihugu nta rwego na rumwe rutomoye rwakoreye igihugu nk'uko bikwiye muri imyaka itandatu ndashimiye ku butegetsi aho nibyo muzi haba mu bya gisirikare haba mu by'uburimyi mu bya gisirikare abana b'abarundi barashowe ku bisongoye muri kongo bavomerayo n'uduhera bakorera ntibaturonke bakanwa ariko baratabaza mu by'igipolisi ni uko nyine igipolisi aho kwigishwa gukunda igihugu no gukingira abanyagihugu nicyo cya mbere kibatabaza ariko ikindi gikinwa ibyamine rwa yaba imyambaro myiza n'imishahara ni uko ubucamanza bayihaye ibanga ubucamanza butabereye ubworozi inka zarakumiwe havugwa ubukwavu na mbere ntabuboneka nkacyo bwashyitse ko ni uko mu bijyanye n'inyubako nta kigenda icyo birata ni stade intwari ububisi intwari nayo nyine bakayirata ata amafaranga yavuye mu gihe cya leta yayubatse nayo nyine ngira ngo kubera ibiturire no kunyanura iyo stade ntiyubatswe nk'uko byategerezwa amabarabara n'agatangaza inyubako za leta ntabyo inzego nyinshi za leta zirapanze ni uko n'ibindi byinshi ntiriwe ndavuga icyo cyagiye kongera ko ni uko n'ubwicanyi bwibonekeje n'ubwo abyumvikane z'umutekano nabo banganije ihungabana ubwicanyi bwariyongeye kugeza aho bushyika no kuba ari mu nzego z'igihugu bakomeye akaruro n'ubwabyibugaga n'abandi
rero muri make nta gisata na kimwe mbona cyangwa imico gishika ko umwaya ndayishimiye ubona ibintu byose byarabuze abarundi bahereye hanze baheba akazi n'abaje basanzwe bagafise abatari bagafise bo batangiye kugenda kera njyewe ntacyo navuga ngo ndayishimiye yashikanye ku Burundi n'abarundi ntacyo si mu nzego zose z'igihugu bikwiye guforomatwa ni ukuvuga ngo uzoforomata byose bitangura gushasha rero sinzi ko sinzi ko bikubita agashika bikosora cyangwa bidoda gukora abandi.
Kefa ari mu Burundi ati ibyo abarundi bari biteze ku butegetsi bwa Ndayishimiye bararindiriye amasahera mu nzira
yabaye intwaro navuga ko yabereye ku Barundi Ndayishimiye Evariste yageze ku butegetsi ahantu henshi afite icyizere kinini ko ibintu bigiye kujya ku murongo inyuma y'igihe kirekire Nkurunziza yatwara gushika aho yari yatwaye bugiye n'ikiringo kitemewe n'amategeko abatari bake bakamwiyamiriza ibihugu bitari bike bigafata ibihano ndetse ibyo bihano n'ubu tukaba tukibirimwo arivyo byanatumye n'igihugu kibandanya kujya mu kinogo. Twatwizeye rero ko Ndayishimiye aje bwa mbere ico adihutira ari ukuvyura imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ndetse ahanini ibihugu byafashe u Burundi kugira bubeho kugira basubire basubize amaboko ku Burundi igihugu kibe cyabayeho. Icizere nticamaze kabiri kuko ibyo abantu bari bizeye byateye bihera abantu bateye baja mu gihe ahubwo aco mwihebo rurenze bararorera ko amakungu yo subiza amaboko ku Burundi barabura bararorera ko hoba imigenderanire ifise ikizofasha u Burundi ico bita diplomati barabura ndetse hatabandanye havugwa amajambo yo gutuka ibihugu bimwe bimwe vya rutura vyahora bifashe u Burundi. Ku bw'ivyo igihugu carandanije kija mu kinogo mu kinogo giteyebwoba kuri intwaro ya Evariste Ndayishimiye haca hiyongera ko ibura ibintu vya nkenerwa abarundi batari bwigere babura nk'uko urugero babivuze muri iyi myaka itandatu aha twavuga nk'igitoro bamwe bamwe bibaza ko kumbura igitoro cabuze n'ahandi ariko atari vyo igitoro cabuze mu Burundi gusa handi igitoro c'isesa harabuzwe n'ibindi bya nkenerwa abarimyi bitanze mu kangaratete aho ifumbire bahora bagura bayibujijwe haza inganda z'abarundi izo nganda zitashoboye gutunganiriza abarundi kandi zikaguma zikora kamenga zikorera mu gihugu atamategeko ahari ikintu byose bya ngombwa byarabuze n'ibyakorerwaga mu Burundi birabura ibindi birazimba ku rugero amikoro y'abarundi atuma ivyo bintu badashobora kubironka kera yo kugwaruka ntaco nosaba ko gihinduka kuko ugiye kuraba igihugu kicaguye mu manga sinosaba ivyo hinduka abagiteye mu manga aribo bakihari nta nyishu botanga kumbure igihe kizogera akazuba kazosubira kakira u Burundi buce mu bihe bigoye burimwo nabwo buheme.
Kayan ari muri Kenya avuga ko umuntu ashimirwa ku vyo yakoze kubwiwe umukuru w'igihugu ntiyarakwiye kuyayagiza atabikorwa biboneka yerekanye
bavuga hano hereye ku cyandaye cy'igihugu hari barabarajya ujumbura hano mwonge bakanga heze imyaka ine isheshwaho amabuye na kaburimbo irajyamo mukaba bavuga yuko iyo soko bari bayihaye abigenga mukaba iyo niho ryari kunyaruka mukaba ntikigeze ipfuka tumuyaho mfire mutakura nkatabasha kugurisha nabi n'amagara menshi mu gihugu yamenaguritse yasambutse so narasa nogwa ubundi n'indi nabo ntitari abatware igihugu bibari mene u Rwanda Tanzania na Kenya ibihugu kisi iterambere bigeze ku ntambwe ariko ikintu kimeze aho ubundi bw'iwacu ntawe burahishikana ntawe burinda ntawe gusapfa bushitse hakiri kuba umuganga wa sadefure kubera ubwo yitegereza igihugu cy'ubundi n'ahantu ubura n'umurongo kubera ubwo imiterere n'urundi koresho mu gihugu kizima kubura koresho nta koresho nta ki nta mirongo mbashi ndashobora gukoresha umurongo ndaguze ikintu ku iduka mbashije umurongo nta ki kugira ngo umwana amere amakashi nta makashi ugasanga ibihumbi cumi n'ane cumi make turi mu gihugu gitwarwa perezida yihaye ati umwanya nakoze iki ariko batwara ubumwe bwa Afurika icyo kintu kirahabakiye kiratangaje ku mugore w'igihugu nk'uwo yihaye ko cyari amara kandi cyarakora
Chimba nitegereza nitujeje mu kuri kuba cyakwiye. Yasubiye bakaraba mu cyane cyangwa mu matare w'intara kanaka. Ese bwo mu cyane w'intara ya buri yaragerageza ko hafi kimbona bakuma bakaba. Nanyi ne buri nta cyangwa bahagiye kwashira. Nke kuri bo gusa nta kindi. Kuko nitegereza nta kintu na gito nigeze mara ikiye mu vuga yaramaze. Kuba kayibuka, o kuba kibuka, ijobo itagira barabara. Kitagira amatara, kitagira konegisi imeze neza. Abo bantu mbona ko kuba duzanwa n'ikibuga. Atabarabara bafise, nabaye. Icyo kintu nicyo nifuza ndabona. Ni ko kugira ishusho ngiye kukitembera, nashanze kubikora mu isaha gisa neza. Noneho umuntu ati dushobora kuza n'ubihaye ngo nakoze iki. Byakoze neza byivugira kuko icyo yihana cyo barakora n'icyo barakora n'ibihaye ahubwo ntarabikwe ko bamuhaye ati bakoze amarezi burundi akete n'ibi none nawe agafunga ati yakoze iki nyose kibuga cyonyine.
Duheraheze kuri Asan ari muri Zambia. Kubwiwe iyi myaka itandatu iheze yabaye uruhombo ku Burundi n'Abarundi.
Ubwaroka hamwe kumbore navuga ngo hari ikintu cyo gushima cyaba cyarakozwe na CNDD muri iyi manda y'imyaka itandatu iheze bamaze bariko barininahaza. Ko wenyine nuko yivugiye ati leta yaratakaye ntayihari. Inakubwa yatakaranye n'abari bahari kuko leta n'abayigeze kuko bizimo byerekeranye n'amategeko leta iratise kivuze hariho ababa bayigeze rero ko batakaye umunsi Burundi burigenga n'ukuvuga yuko uyu munsi atabuyobozi bufise nta mukuru w'igihugu tubwira nta leta tubwira. Senegende dicya Marie muri uyu mwanya w'imyaka itandatu yaraje batera umwaka igihugu. Igihugu ibintu byankenerwa byose by'ubuzima bw'umunyagihugu burashobora kuba buhungabana. Yaraje gitorokica kiragenda kirakamangana faranga ritakaza agaciro ibishyiro birazimba ku rugero rutari rwigere biboneka mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu bamwe bajya kabiri bajya rimwe ku munsi abandi ni hafi ya ntabyo. Noneho uyu munsi interahamwe ziri mu gihugu cy'u Burundi babandanya abaye federasiyo y'ibihugu bigiye bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi batwaga Kongo. Ni iyi myaka rero twavuga yuko ari imyaka yamahano ku gihugu cy'u Burundi n'Abarundi. Ababitse n'abaserikare uyu munsi batagerayo bakira nayo bamira ntibahembwa bafatwa nka wazawadarendo bikabiboneka yuko mu masekiteri yose atakina kimwe. Uyu munsi sisiteme yinjiriyemo parete ndayishimiye ya nkuru nziza bimunanira kuyibamwo kuko yari sisiteme yubakiye mu busuma bw'ibanga. Rero uyu munsi yarabishitsemwo nyabona arashikasanga ariga amatama yose abadede baramukoma nabo bashaka kugira basahore nkabo biranka basanga igihugu. noneho uyu munsi aho usanga na nyumba kumi yishingira amategeko ugasanga nyumba kumi asigara umucamanza agacira urubanza rwo gupfa umunyagihugu akagandagura umunyagihugu akishingira amategeko abashe kuba mu makaritsiye murabibona yuko bama benshi bafunzwe abamusantere bakishingira amategeko avuye mu gico. Ibyo byose ni ukuvuga mu gihugu kiritwara nk'uko yavuze leta nayo cyohindurwa n'ubutegetsi bwohindurwa kugira ngo bashobore kwicatwa kuri iyo ntebe y'umugayo bishimiye.
Cyari ikiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Numvise ko cyashimikiye ku myaka itandatu umukuru w'igihugu Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Ugwaruka rwari muri ikiganiro ahanini nta byinshi bavuze ko bashima ku byaranguwe muri iyo myaka itandatu. Berekana ko ibyo Evariste Ndayishimiye yagize nk'ikivugo byabaye amasigaracyicaro. Hari n'abasavye ko ingorane mu by'ubutunzi zugarije u Burundi zotorega umuti. Harimo ibura ry'igitoro n'ibiciro by'ibintu byankenerwa babona ko byotunganywa ku buryo ababikeneye babironka ku giciro kizwi kandi bitagoranye. Mwakoze mwese bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe, tubifurije kororanirwa naho kurindi sango.
Cari ikiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.